mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umunsi wa 11 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2018. Ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Sanga Mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka, ubuzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byofasha ubuzima bwabo ubu no muri kazoza. Uno munsi twabatumiriye umushingantahe yitwa Patrice Ntafatira, avuka mu giheta mu ntara ya Gitega mu Burundi, aba muri Canada, akaba yakoze ubushakashatsi butari buke kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi, harimwo no kubimenyetso ndangagihugu by'igihugu. Umushingantahe Ntafatira aratwiganira ibyo yakuye mu bushakashatsi yakoze ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi n'icyifuzo gihambaye afise kuri ryo. Ni mu gihe ubwirizwa shingiro ry'i Burundi rigiye kuzohinyanyurwa, abarundi bakurikiranira hafi politike y'igihugu bakaba baragiye barashikiriza ibyumviro byinshi kubikwiye kujamwo canke gukugwamwo. Patrice havuga ko bikwiye ko ibendera ry'u Burundi ryokosogwa kuko harimo ikosa rikomeye. Avuga ko inyenyeri ziri mu ibendera zicuramye kandi ko vyoba byiza zisubijwe mu kibanza cazo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero aradusobanurira kahise k'iryo bendera, ico kimenyetso ndangagihugu cyashushanyijwe n'imvukira z'intara aturukamwo Igitega. Kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga, muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC. Ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka, ubuzima bwabo, amagara yabo n'ibindi byinshi byofasha ubuzima bwabo ubu no muri kazoza. Uno munsi twabatumiriye umushingantahe yitwa Patrice Ntafatira, aba muri Canada, akaba yarakoze ubushakashatsi butari buke kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi, harimo no kubimenyetso ndangagihugu by'igihugu. Umushingantahe Ntafatira aratwiganira ibyo yakuye muri ubwo bushakashatsi yakoze ku ibendera ry'igihugu. Nicyo yifuza igihambaye kuri iryo bendera. Ni mu gihe ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rigiye kuzohinyanyurwa, abarundi batari bake bakurikiranira hafi politike y'igihugu bakaba baragiye barashikiriza ibyumviro byabo byinshi kubikwiye kuja muri iryo bwirizwa canke kubikwiye gukugwamwo. Patrice avuga ko bikwiye ko ibendera ry'u Burundi ryokosogwa kuko riri mu ikosa, akavuga ko inyenyeri ziri mu ibendera zicuramye kandi ko vyoba byiza ko zoshigwa mu kibanza cazo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero aradusobanurira kahise k'iryo bendera n'icyo kimenyetso ndangagihugu cyashushanyizwe n'imvukira z'intara aturukamwo, ntara ya Gitega. Avyongereye kukuba ari umwigisha wa kahise muri Canada, ni nyuma yaho aminuje ibijanye na poetry mu Cyongereza. Aranaremesha ikiganiro yise Ikirundi cy'Abarundi ku maradiyo abiri mu Burundi, Radio Star FM y'Igitega na Black Eagle Radio Imakamba, no kuri za WhatsApp. Icyo kiganiro kiracako. Ingorane nyamukuru bavuga riri mu ibendera ry'igihugu ni kuba inyenyeri nk'uko twabivuze zicuramye. Reka twakire rero umutumire wacu mu kiganiro, ariko mbere yaho reka ndabibutse ya nimero mushobora guhamagara ko mukashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Ni ya indi nyene, ni 1 2 0 2 4 kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ndasubiramo rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Twakira umutumire wacu umushinga ntahe Patrice ntafatira kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Ndabahaye mwaramutse.
Murakoze cyane kuganira natwe uno munsi. Akenshi ku munsi wa Mungu tuganira n'ugwaruka kubijyanye n'ukuntu bo kwiyungunganya uko botangura imigambi cyangwa uburyo boronka akazi ngo biteze imbere. Ikindi gihe tuganira ku magara yabo, ariko biranakeneye ko rimwe na rimwe bamenya ibintu bimwe bimwe byerekeye kahise k'igihugu byinshi bashobora kuba batanaronka no kwishure. Mbere yuko tuje mu kiganiro nyirizina, reka tubanze ducishemo agace gato k'amajwi y'ikiganiro cawe, aho wavuze ko washikirije icyumviro cerekeye ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Tutega amatwi.
Ikirundi cy'abarundi
tuyagire soko.
Patrice ntafatira.
Ndini witewe kajia kuhisa bila kabga kei ngu kanguli ya gukunda nugu kenguru kuburundi kijihugu cha mavukiro. Kukono ya gichulika nganaka nuhuti gwanile nganaka bakoro nutanga bazo jikoro kirango bagitaka ange gichiku munuko ngachaki ndu zirikana. Abavuka jihugu bakohora na machuma chiviganga rariri mnyami gurukile kumela nubgongo ninghoru bulimga nimge gulira taukiyaha. Kukaba kore nini wabo ni wakunda na boza kukunda gute kandi na baso kurubara ya maze kute mguwe wa mutizu muhoro. Jewende muhinga mchirundi mvugibze na toho jengabivuga nara aze nguunzi mibabaza chanyo tutavuga na nhera mashugwe. Kanasi ndabachumugani mchirundi bati ucha ugobavuka na araba hejuru. Ahorero. Mchigara nilo chamberi chizi ni mshinga nhae chokuwa mirongi wina rimge nwarane mubihumbi wina chume nindigwi. Narabu ze kumo binu nhani njiri republika ya Misheri Michombero yi hajiga hindanya mu Burundi harimo nibe ndera alijo darapo y'igihugu cy'u Burundi. Mzo sigura hanyuma ururimi kirundi chati yemo amazi nibe ndera ni darapo. Una musi mvugi bijanye n'inge nibe ndera ry'u Burundi rimeze kuburi churitse. None mbona ko byarenganye gucurugwa ubu n'abahima batakiri ku butegetsi. Muri icyo kiganiro navuze ko intwaro ya Michelle Michombero yahaye inyenyeri z'ibendera y'u Burundi migongo itandatu kandi yari itanu. Nongera mvuga ko iyo ntwaro yacuritse ibendera maze ishyira inyenyeri zibiri hasi nazo zabwiza kuja hejuru. Navuga ko Imana ibishatse nzokwerekana ivyayo marorerwa. Imana ni ihabwa icyubahiro yo inshikanye kuri ino sango, none cha bugufi ngo ucira gace nawe uzogacira abandi. Ikimpamba mu cyobo nkabura yo nshira nayo mira ninge mu Burundi n'amakaminuza yuzuye abigira ko banonoso yakahise mbere banditse n'ibitabo mahanga mugabe akihoza icarimo nyene. Kiyetse Burundi nta kindi gihugu ndabona kwisi kitagira kahise kanditse kerekeye ibendera. Ivyo ntacyo kuko ukuri ntikwahawe kuvugwa na bose. Kandi sokuru yapfuye yavuze ko ukuri kuvuga ukuzi ntikuvuga ukuze. Ibyo ngira mvuge birashobora kubamwa amakosa mugabo njanye na je kuko sokuru yavuze ko hije muri ku kivi hakihonda uri ko muvuba hagakore ku uri karasakara. None ni kuki mvuga ko ubutigu bugeze. Mu yandi majambo ni kuki ikiganiro cy'ibendera giciye ku majwi avuga kandi nagira ndayasozere. Ibyo bibazo byishugwa kubiri. Ubwa mbere narunze ibya nkenerwa ngo ngire icyo kiganiro. Erega ngo ikiganiro iyo ibyo nasomye n'ibyo nabwiwe bikwiye ngo ndabukure mu kanwa. Ubwa kabiri Uburundi burimirije isigwa mu gibwiza nshingiro. Nanje nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine cyubahiro Petero Nkurunziza yavuze kundwi yahera ko abarundi bose tungana ngira nshikirize cyimbiro canje cyuko ibwirizwa nshingiro ryohinduka. Mugabo iryo hinduka sigitezwe. Jewe nipfuza ko ibwiriza nshingiro rihinduka rikabona gucurura ibendera ry'igihugu cy'u Burundi ryacuritswe na Michombero. Kugira dushike ku ibendera dufise uno mwaka harabaye amahiganwa abiri, iryo mu 1959 n'iryo 1936.
Nkuko twabivuze uyu n'umushinga ntahe Patrice ntafatira akaba afise icyumviro ku ibendera ry'igihugu cy'u Burundi niwo mutumire wacu uyu munsi. Twamuramukije mushinga nawe Patrice nafatira ko ni kamwe mu gace k'ikiganiro wari washikirije kuri amaradiyo ukunze gucisha ku bimwe biganiro vyawe. Tubanza tukakubaza Patrice ntafatira ninde butubwira muri make uriwe.
Ego ndabakengurukiye
ugambe na mbere harakano naguva gukosora gatoyi jewe sinitwa ntafatira nitwa ntafatiro
ntafatiro
mu rurimi rw'ikirundi ntafatira ntigifite ico gisigura ariko ntafatiro gisigura ko ari umuntu atagira ifatiro na majabu make aho rero jewe rero nitwa ntafatiro Patrice nkuko meje kubivuga ndu murundi navukiye ku mutumba muremera muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega jewe ndu mutimbo muvuzi w'ingoma ndu mutimbo kama kubera namuka mu muryango w'abatimbo kama hanyuma nkaba amashure nayize mu Giheta hanyuma mbandanirije Gatara mu Kayanza hanyuma mpava mpereza mu Rusengo mu ndome mu byigwa bya mayagwa hanyuma mvuye yo ncangenda mu seminari nkuru hanyuma sinabandana iki seminari nkuru mpava ndigisha Igitega hanyuma mpava nja muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'amayagwa y'igifaransa hanyuma mpava mvaho nja mpava nza ino yotawa mu 2001 nari njenje kuvuza ingoma ino hanyuma rero nca mbandanya amayagwa y'igifaransa niyo nanonosoye muri kaminuza y'Ottawa mu majambo make ikirundi mbuga nico nize nk'abandi bose gushaka mwaka w'2013 nta bundi bumenyi narondeye bw'ikirundi nagumye ku byo nize gushaka mu 2013 mugabo igituma jewe nahavuye mfata umugambi wo kurondera ikiganiro cyitwa ikirundi cy'abarundi nuko jewe je narindushe je narindushe kubera iki ukuyemo abigisha bo mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu nize mu gataba ku mutumba wa Rutegama mu Giheta abandi bigisha bose bangishije ikirundi wamengana bacangero wamengana igihano kuburyo rero nta mwigisha n'umwe wundi yasubiye kunkundisha ikirundi nta mwigisha n'umwe yasubiye kunyereka ko amayagwa y'ikirundi ari amayagwa akomeye meza nta muntu n'umwe yigeze w'umwigisha yigeze kunyereka ko dukwiye kugira amahiganwa ngo rutere imbere gusumba kukaba nkako igatara no mu Rusengo warasanga hari hamahiganwa mu Cyongereza hari hamahiganwa mu Faransa mugabo ntitwigeze tugira amahiganwa y'ikirundi ngo turabe uwo bazi kuvuga neza gusumba abandi ibyo renkagira nti ndiko ndakwiza imyaka 50 none ko hari ubumenyi vise ubwo bumenyi ndabupfane reka ndabe ingene nogerageza awugaruka rubimenye rumenye ubwo bumenyi n'abandi batabizi babimenye hanyuma rero jewe nakuze ndi umuntu abaza abashinga ntahe abantu babagaba abantu bose bansumba uwo mbonye wese n'ubundi agasaziye uwo mbonye wese ashobora kunyungura ikintu ndamwicara iruhande tukavugana nkamubaza ibibazo akambwira aricyo gituma rero byinshi usanga nzi kubera umuntu wese mbona anduta hari icyo namubaza kugira ngo ndabe icyo nzoterera simere abigisha nabonye
nkuko bivuze muri icyo kiganiro cyawe bakwita sogokuru nawe kumbure ku myaka yawe urashobora kugira icyo uterereye kugwaruka ni nayo mpamvu twafashe akanya kugira tugutumire ushobore kuganira nabo no munsi dusubiriye ku cyumviro cyawe cy'ibendera ry'igihugu cy'u Burundi canke idarapo mu gutangura twukoresha ijambo ibendera canke idarapo wori dusigurira ibyo bibiri bitandukaniye he kuba ari kubakiri bato canke kuba batazi neza itandukaniro ryabyo
murakoze ayo majambo abiri yose ya mu kamuri mu gifaransa ibendera ni banderole bahinduye abarundi bagita ibendera nyene idarapo naryo ni gifaransa nyene rivuga drapo barahinduye je kuganga ingo no vuga nti ni gitambara ndanga Burundi cyane igitabu ndanga Burundi kugitabu kivuye mu mpuzu batabuye kimeze nk'igitambara tugirageje kwiyamamura igifaransa tukahanka kuvuga idarapo cy'ibendera kuvuga igitambara kiranga Burundi canke igitabu cy'u Burundi niko no bivuga yego
ariko kubera benshi batazi iyo jambo canke batarimenyereye kumbure twokoresha ibendera
yego kubera byaramaze kwemegwa rivugwa na benshi rizwi n'abarundi bose ibendera ni byiza ko rivugwa n'idarapo birakwiye kujya kuvugwa
yego nakoze cyane kino ni kiganiro k'ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyine turaza kubaha karyo ko gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ariko mbere yaho ibendera ry'igihugu cy'u Burundi dufise uyu munsi mu ncamake ryagenze gute ryavuye hehe tugerageje gusubira inyuma muri kahise
mu majambo make cyane kubera nagize ibiganiro bibiri bishikane minota 60 ngomba ngerageze mu kanya gato nuko Uburundi buri ku ntwaro ya cami yego mugabo kaba bujunjaritswe n'ububirigi bwa ducura ufuni na buhoro Uburundi bwari bufise ibendera ry'ububirigi hanyuma rero haragera igihe tugomba kwishyira no kwizana Afrika y'ububirigi bwasaba ko Uburundi bworonka ibendera ry'Uburundi abambi nyagiye bambwiye ko ababirigi bahaye Uburundi iminsi 30 irenga ntirenguke ngo Uburundi be bwaronze ibendera ry'Uburundi hanyuma rero hakaba umugambi w'abadasigana iprona wari urongowe na n'umugana atari umugani ubwo rwa gasore hanyuma akaba yarafize igisongere gikuru akaba ari mirerekano Paul Mirerekano niho baca bagenda mu giheta hari ishure ry'imyuga n'ubugenegene ryari rongowe n'umupatiri yitwa Bocaccio Giuseppe Bocaccio mugabo mu giheta twe tumwita Bucacci kubera iryo shure ryari rikomeye gose niryo ryarimo abantu b'abahinga nibo babumba ibintu umwami agomba guha abantu bagendeye Burundi hanyuma rero baca baravuga yuko bakeneye ibendera ry'u Burundi haca barishiganwa habaye ihiganwa rero haraba umuntu akomeye gose mu Burundi yitwa Ndikumana Zakari mwene Ndoyaha se yitwa Ndoyaha bamuka ku mutumba kigogoye hanyuma rero uwo Ndoyaha yari umuntu aciye ubwenge gose yize muri iryo shure yari yaranahahejeje wewe yize muri iryo shure ry'ubumenyi n'imyuga hanyuma rero wera icyo yakoze ni iki yarabumbye aha rero ngomba guterera abarundi bose bibaza ko ibendera ry'u Burundi ntango ryacapwe oya ibendera ry'u Burundi ryarabumbwe imbere y'igihe ryabumbwe nka kujya kwintuze kujya kwa kw'ibishusho by'inzira y'umusaraba ku bagatolika cyane umudari cyane ikingorongoro hanyuma rero aribumba gute aribumba rifise umuzingi hagati harimo inyenyeri zitatu z'imigongo itanu inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru na burya bundi rero nubwo burya bupande kame kari hejuru akandi hirya akandi hirya kandi hasi hanyuma rero nuko niko yarikoze ubwa mbere mu 1959 hanyuma rero basanga hari ingorane byubeza rya difisi ingorane
mu ngorane ntaguciriyemwo mu ngorane basanze ririmwo tugerageje kuja imbere gato harimo n'iryo kosa uvuga ko ririmwo n'ubu uwo tubwira iryo kosa rihari muri make ubu turiraba ibendera nirihe byagenze gute
ingene byagenze nguko nuko reka mbarareze ko naringeze ingorane yiriho nuko Mirerekano nagwa gasore bamubwiye bati bagarutse mu gihe tamubwira bati iri darapo nitwarishira ku gitambara rizogura kumanika none kugira ngo umuntu ntamenye ko aricurite bizogenda gute buno nyere rero Ndikumana wa Ndoyaha acapa ishaka mu gice cy'ububamfu cy'ibendera ry'u Burundi inyenyeri imwe hasi zibiri hejuru ikosa rero ririho n'ubu nuko inyenyeri imwe iri hejuru kandi ikaba ifite imigongo itandatu aya n'amakosa abaye abiri inyenyeri zibiri ubu zikaba hasi kandi ku ibendera ryabumbwe na Ndikumana wa Ndoyaha inyenyeri zibiri ziri hejuru izo nyenyeri zibiri ziri hejuru zikerekana amaso abiri y'intare ko n'igikoko ndangaburundi inyenyeri nayo iri hasi imwe ikerekana umunwa mugabo ugiye kure inyenyeri iyo imwe iri hasi niyo yerekana imana izindi nyenyeri ziri ziri hejuru zikerekana umwami n'uburundi aricyo kivugo cy'uburundi cyambere na mbere
no kuvuga yuko zicuritse
riracuritse rwose ryakwiye gucurugwa
Murakoze cyane rwose. None wazicuritse ninde, impamvu yari iyi?
Aho rero aho ndashitse mu gihe muri amajeje 1966 Michel Micombero arafata igihugu, arakura, arakombora intwaro ya cami. Yaciye asaba ko haba abanyabugenegene ko bomubwira ibendera rikwiye kumanikwa. Ibyo bendera rikwiye kumanikwa rero bamweretse iryo kwanduyaha ririko n'inyenyeri. Iryo darapo ryaramanitswe gushika 38 rimanikwa inyenyeri imwe iri hasi, zibiri hejuru. Ndafite n'ifoto nshobora kurungikira ya Micombero byerekana ko ariko wenyine umukuru w'igihugu. Hanyuma rero barazihindura, zibiri zijya hasi, imwe hejuru. Ni intwaro ya Repubulika ya mbere yatumye idarapo ricubikwa. Inyenyeri imwe ikaja hejuru, zibiri zikaja hasi.
None kuri wewe tubwire mbere yuko tuja ku banywanyi, kuri wewe akamaro kuko bikosogwa nakahe kuri identite cyangwa ku ndangamico z'igihugu, akamaro gahagaze hehe cyane cyane kuri wewe?
Ibendera ni ibimenyetso ndangaburundi na Burundi bwacu. Ni ibintu bisonerwa kuko birarengeye intwaro. Urashaka kuronka intwaro y'umuntu atwara igihugu imyaka 5-10, urashaka kuronka intwaro nki mugabo. Ibyo n'u Burundi byerekana Burundi, niko karanga kacu. Ni yo nico cerekana ko uburundi nikujya ni kintu no kubwira ngo iki umuntu adakunda ku Burundi. Hanyuma ugasanga idarapo ariko arihonyora abahonyanze Burundi bwose. Ucuritse idarapo naho ucuritse Burundi, ucuritse abarundi bose bava bakagera. Ibyo ni ibintu bisonerwa, nicyo gituma nsaba ngo bije mu nama mu bwizwa nshingiro ahantu bigumaho nyene kugira ngo bihindugwe ari umurundi wese abwiriza kuvuze. Nta muntu n'umwe naho yoba umukuru w'igihugu, nta muntu n'umwe ashaka kwihagira ibendera, nta muntu n'umwe ashaka kwihagira Burundi bwacu, nta muntu n'umwe ashaka kwihagira ibintu ndangaburundi. Bikunda
akamaro karahari kandi gakomeye cyane. Urakoze cyane mushinga nahe Patrice Ntafatiro mu kiganiro muri Isanga cyo umunsi wa Mungu. Tuje ku mirongo ya telefone duhe akaryo n'abanywanyi bijwi rya Amerika. Duhere kuri Aron urahura komeye.
Yego ndasimba ko yewe.
Uduhamagaye uri he Aron?
Ndi mu gashoho mu ntara ya Muhinda akavura kariko karago.
Ni byiza cyane. Icyo yumvira cyangwa ikibazo ufise ku kiganiro cyo umunsi ni kihe Aron?
Ego no munsi mbanje gushimira uwo mutsi niyo namukurikiranye kuva bwa mbere agitangura. Yavuze ati aciga kuva kera bamwigishije kahise, ati ntibakamwigishije nk'uko nawe yabyiyumvira. Ibyo nabyumvise abivuga. Hanyuma cyo n'uno munsi abantu usanze kunywa abantu bariko barigisha, usanga umengo ntibigisha nk'uko usanga byari bikenewe. Kuko nagiye narigeze kwiga cyangwa narize, uca usanga kenshi nk'umwarimu umengo ariko arakwigisha ibintu, umengo ariko arikora kugira akorane n'umwanya. Hari ibintu byinshi twadukeneye nk'ibyo uwo mutumire ariko aratubwiye. Hanyuma ikindi nacyo uca usanga mu mashuri bariko bariga kahise ko mu bihugu byo hanze bya kure, aho ndiko navuga aha mu Burundi wacu, ugasanga bariko bariga kahise ko mu bihugu bya kure. Kandi wumva no mu Burundi ufite kahise kabwo bo kwigisha mu mashuri abana b'u Burundi, tugakura tuzi kahise ku Burundi. Ibyo ni ibintu twe tutari dusanzwe tuzi. Aho rero nka cyansaba nka nyimba leta yo bihindura ikatwigisha na twebwe kahise ku Burundi bw'iwacu. Hanyuma ngabitse ku ntumbero uno munsi, aho yavuze ati ibendera ry'igihugu, jewe nayo numva umengo nabyumvise ariko arabivuga, niho bivuze ariko arabivuga cyane. Numva umengo kuba izo nyenyeri zohindurwa zokiranuka, cyane numva umengo abantu nk'ubu tukiri bato turiko turakura, cyane numva umengo ibyo ntacyo bitwaye, ntacyo bitumariye, ntaka umengo ni ibintu byonyine byo gu sinzi ukuntu babivuga, cyane numva umengo ntacyo bitwaye kinini. Abo nkamusaba nk'umushakashatsi uwo mutumire wacu nk'umushakashatsi arabe ashakashatsi ibyo tuma ugwaruka bw'ubu dutera imbere, kuko kenshi iri kurara bugwaruka usanga ata bintu by'iterambere ata bitameze neza. ariko aravuga ibyo guhindura inyenyeri ngo zimeze nabi ngo ziraba kunuko nuko ariko tukiri basa kuba tutazi na kaheza kubura nka twumbe ngo nta televiziyo tumarira nizo mugize neza
ngerageje kumwunganira Garon hariyo kimwe niyutse yavuze cerekeye inyenyeri imwe iri munsi yacuritswe imana ikaba munsi igihugu cy'u Burundi n'umwami bikaja hejuru ivyo kuri wewe ntacho bigutwaye kubona inyenyeri yari yapanzwe kuba ari ari kimenyetso c'Imana ijya munsi ivyo kuri wewe ntacho bikubwiye
erega je nkaje nkubundo nkuno munsi ndavyumvise no munsi kubera kahise ku Burundi ntako nize nako nzi nta wakanyigikije umba aho nshimikira mvuga nti yaba kahise ku Burundi twahitwa arakize twatuzi ati ndega idrapo y'u Burundi bendera y'u Burundi bisiguri ariko gushika no munsi aho no munsi sangarize kaminuza yarahejeje muko gasanga ntazi ngo ibendera y'u Burundi bijya biriko nize kibisiguri ki aribona nkuko wo nda mwisoko kagora igitenge gizanze
birumvikana urakoze cyane aho araza kukwishura kuri ico kibazo cawe hama tubanze na Elise mbere ko akwishura Elise uratwumva allo Elise
ego mwiriwe
amahoro neza
ndaramukije umutumire ego umutumire aravuze ibintu amutima ariko nagomba ngire ico ndabivuga ko yavuze ko bize bariga ni ibintu bitwa mayagwa natwe twarayize kuri kubantu novuga ati bize mu myaka iheze ariko kuri uno munsi mbona umenga ugwaruka ingorane rufise ntago ari kestio yo guhindura inyenyeri canke y'amayago ahubwo ugwaruka nuko dufise ingorane turiga ariko ntitumenya ibyo twize hariyo nkikuru ndashimira nka leta y'u Burundi iheruka guhindura ikazana ibyigwa bishasha ikuru bita entrepreneuria basizemo urabye neza nagomba nibutse ugwaruka hari ibintu bita ibintu biranga umu entrepreneur bace baje ahantu hari hagatire kavuga yuko umu entrepreneur ategeza kuba mu visionnaire ingorane dufite rero mu Burundi nuko abantu dushaka kubaho ku buzima bwo ku munsi urumva dushaka kubivala twerevi ariko ni du projete ubuzima twiyumvira ati mbega ejo tuzabaho gute mu mwaka uza bizogenda gute niyo ngorane ariko niba tugire yuko ingorane dufise ari izo zibendera cyangwa ibiki nkaca shaka gukebura ni radio yacu ya Voix d'Amérique ego uno munsi intangamarara y'iki kiganiro mwanditse yuko ari umunsi wahariwe ugwaruka sinzi rero ingorane ugwaruka rufise yuko gotorega inyishu n'uyu mutama wacu afite imyaka 50 mbega nta rundi gwaruka rwari kuza kugira icyo rumpanze mu gusigura yifije
nkuko nabivuze impamvu twamutumiye nuko yagize ubushakashatsi kandi ashobora guterera mu kumenya kahise ugwaruka rurakeneye kumenya kahise
ego turafise n'ugwaruka rwagize ubwo bushakashatsi ingorane nuko ugwaruka rudahabwa ikibanza niyo ngorane dufise niba duhe ikibanza natwe turafise ibyo tushikiriza turafise ingene tukwiteza imbere ntituze turahekenye gwatumira kuko natwe turafise amenye twarayameze ego hanyuma ikibazo cya nyuma nabaze gutumire nago banamubaza ati mega ku ngorane zihitiye mu Burundi kuva mu 2000 novuga na 14 mbere nko yatanguye mbega hari isano hagati y'iri drapo ry'u Burundi n'izi ngorane zabaye isano bihari n'igihe ego n'umuti wotogwa kugira izo ngorane zihere n'izihe mbega kubijyanye no guhindura ibwiriza shingiro ahagaze he abona yuko bijyanye n'igihe ko twe abarundi tubona yuko byari bikwiye yuko ibwiriza shingiro rihinduka kubera ibwiriza shingiro rya kera ryo kuri aba bataba nyene nk'uyu nyene mwatumiye bisaba yuko aboneka ibwiriza shingiro ryo kubana bavutse vuba navuga yuko iryo ibwiriza shingiro rizokorera ko cyane abona neza yuko bikurikije amategeko cyangwa bidakurikije amategeko
urakoze cyane Elise urakoze cyane nkuko wabivuze ugwaruka rurakwiye guhabwa urubuga rugashikiriza ibyiyumviro ni navyo dukunda gukora kwa Mungu turabahamagara ni haba hari umujene ugwaruka afise ibyiyumviro azikahise nawe nyene turamuha ikaze muturungikire nimero yiwe tuzomutumira kandi azofasha bagenzi biwe Mushinga nahe Patrice ntafatiro duhereye ku bibazo vya Aaron kuri wewe wabona ati ikibazo haraba ikibazo cyo kutigishwa ibintu bifise akamaro mu gihugu nka kahise nawe nyene yavuze ko atakize neza canke batakigisha neza bataga gaciro uwo mwishura gute yavuze kandi yuko hakuye kongeregwa ivyigwa byo kwiteza imbere abona ko bitari ko biratangwa
ego ndamukengurukiye aho kubera yabaje ikibazo kandi ibyo avuga nibyo bimwe bimwe icyo nagomba ndamumenyeshe nuko iyo kahise katizwe neza ntuheza gutera imbere naho utera imbere usubira inyuma muri cyo gihe ntumuri ko atera imbere ikivyerekana nuko nkubu mvuze nti jewe kahise sinakize neza abangisha wamenga nti bankundisha ikirundi ahubwo bakankundisha iby'iburaya bakankundisha ibyo muri Amerika niyo ni ngorane ikomeye gose ni ngorane yerekana ko umuntu ataratera imbere baca mwibutsa mu kirundi ngo ukura utabaza ugasaza utamenya kandi udafise se ntamenye bya sekuru uwo rero akiri muto yibaza ko akahise atacho kamaze abari karihenda abari karihenda kuko hariyo nk'ibintu bimwe bimwe turi muno munsi usanga bifise imizi muri kahise ariko iyo kahise kaba kigishwa neza gusumba hari tugerageza kugeza kubyirinda aho sino tanga uburero bwinshi cyane mugabo nuko icyo namubwira nuko amashure mu mashuri usanga rimwe rimwe ukwigisha kwaragabanutse ukigisha ugasanga abize mbere gatoyi nibo mengo wogira ngo baracira ubwenge gusumba abubu ufatiye kubyo bandika cyangwa bavuga ibyo bikava guki bikava kuko ata bantu babarundi babigisha benshi bagize nkama ibanga ryabo ryo kwigisha kuburyo rero usanga akahise ni keza gose kuko niho umenya iyo wamuka niho wamuka ni yuroye hariho umengo umwibutsa w'igifaransa uvuga ngo ubutazi yavuye ntamenya ni yaroye kuko ntubufise ihangiyo niko jiwe no muha mu majambo make niko no mwishura
tuhe dudugiye aho nyene Elise yabajije isano nko kubivuze hari himizi ibihari kuri ibintu bitubera ko unye bivuye ku mizi ya kahise Eron yabajije ati hari isano ubona ku bibazo duheruka gucamwo muri 2015 ufatiye ku ibendera ry'igihugu
hingeje we ndamusigurire ikintu kimwe nk'ibi tu ibiduherukamwo ibyo turimo nyene iby'abarundi ne jewe kubyo nabwiwe nuko izo nyenyeri zitatu ni kubera iki micombero yazishyize zibiri hasi imwe hejuru uwo Elize ashaka noja kumurungikira ibyo biganiro bibiri nagize bijyanye n'ibendera akabyumva neza nuko inyenyeri imwe yagiye hejuru ni y'umututsi w'umuhima w'umurundi ariko Ndikumana Zakariwa ndo yaha iyo nyenyeri imwe ni inyenyeri iri hasi y'Imana ko ayo dushingiye ko mugabo leta ya Michel Micombero iyo nyenyeri yayise ko ari umuhima ari hejuru mu yandi majambo naho ntoyinda kuja kure ni ukuvuga ko ikumigwa itanguye ariko umuntu avuze ati nangwa idarapo nirisubire uko ryahora kera hasubire kuba Imana hari ikintu tuba twirinze gato ikintu cyo gukumirana aho ukibanda nyindi nyenyeri imwe ntiyari iyo umwami inyenyeri ikurikira yari iy'umututsi w'umunyaruguru mu yandi majambo hatangura umututsi w'umuhima hakurikiye umututsi w'umunyaruguru inyenyeri isigaye isangiwe n'abahutu n'abatwa mugenzi wanje Elize igihugu hariho abantu biyumvira kumengo barasumba abandi yumva ko icyo gihugu gishaka gutera imbere ni wagomba byiza yo nuko dusubira ku vya kera tugasubira ku mana umwami uburundi hanyuma aho gatimi ko kugomba gusumba sumbana tukagasubiza inyuma ko dutanguye gusumba sumbana uko bizobandanya uko hama bikuru uko hama bisigugu uko hanyuma bice bivamwe n'izindi ndyane niho jewe nogeza ntagombye kwinjira muri byinshi kuko jewe niko nsigura idarapo siko nsigura ibya politike y'u Burundi hanyuma ico no uhereza ko ku bya Elize nuko avuga ati ibyigwa bishasha mugenzi mugenzi nuko menyesha ko wewe ubwire bushakashatsi urabe nk'iburaya urabe muri Amerika udosanga bakwigisha kahise kabo nkamwaramutse bakwigisha kahize kabo novuga ko mengo ni dini bakwigisha kahize kabo no kuvuga barakwereka yuko ubutazi kahise ntacubuzi mu gihugu nibyo bintu byose niyo entrepreneuria uri kuravuga ibyo bintu byo guteza imbere ayo mafaranga ushobora kubufise uya uzoteri uzoteza imbere igihugu cy'u Burundi ko kirimo maho kuko abantu bumvikana ko hari umwumvikano umwumvikano nawo urumva ko numwibendera utarimo neza neza niko no kwishyura mu majambo make
aho nyene tukivuga kuri ico kibazo nyene cinyenyeri nkuko wavuze nti wobivuga ko byinshi harimo bijanye n'amoko gukumirana n'ibindi umukuru w'igihugu kumbure ashoboye kuza akavuga ati izi nyenyeri zivuga iki zisigura iki akazihe insiguro nshasha hoho ntivyo babikwiye canke naho nyene aho bahakenewe ikindi
aho cyakibazo kiranguye gose kuko jewe urumva ko ngerageza gusubiza iteka ibya mbere ko ngerageza gusubiza iteka imana umwami uburundi kikaba icivugo kiri mu ibendera ry'u Burundi nyene tukareka ubumwe bikorwa amajambere kuko ni kindi cy'ubundi mgambwe abisabye abanyagihugu abarundi nibo babigira bakabigirura abanyagihugu bavuze bati rero ubu turabihinduye ubu ntibikiri ibi nibi 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 twese turumvikanye ubu bigiye kubibi nta kosa jewe no bibonamwo nta kosa no bibonamwo kuko muri icyo gihe abarundi ntibazoheza ngo bagira kati no kugomba kurabana ko basumbana baheze bakumirane bazogira ikintu gikwiye ni nacyo nasabye abashikira umukuru w'igihugu na n'inzego nkuru nkuru z'i Burundi navuze ntaba bashikira babwire idarapo ricurugwe no muri Burundi bwacu ijambo ubumwe rivemwo hasubiremwo umwami canke bashireho irindi mugabo rivuga umwami ibyo twumvikanye muri ico gihe rero jewe abarundi tugize ico tubivuga ko jewe ntangora ndabibona mu nkuru
ndanongenda nkakunganira muri Amerika ndahamaze imyaka myinshi cyane gose ibyo wavuze nivyo uko bigisha kahise k'igihugu nk'idini barabishimika ko cyane barabitanga kwa mu bizamini no kugira ngo ube umunyamerika uvuye mu kindi gihugu kugira ngo ufate ico bita ikibazo kugira ngo nk'ubwene igihugu utegerezwa kwiga igitabo kirimo amabwirizwa na kahise k'ico gihugu ico kintu wavuze nico cyane barashimika cyane kuri kahise k'igihugu mbere yuko baguha ubwo bwene igihugu tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi bira DJ rya Amerika twakire Didier uraho rakome
eda kome ni twanse nyumva Didier ba ingozi nagire mbate umutumire mbanza kumushimira ico kiganiro mwateguye yavuze ko yagize amatohoza mugabo kwa abantu bagira amatohoza arugoko kwishi haraho yavuze ko yabajije abakurambere naho ashobora kuba yarasomye ibitabo agenda bubate kuri itohoza ry'idarapo ry'igihugu yagize ko uwo muntu ya chapse idarapo bwa mbere ataho yoba yarazanditse ko yavuze ko yari yarize naho yoba yarazanditse kugira ngo abantu bamenye yuko izo nsiguro yatanze bwa mbere ko yari imana igihugu n'iki ko yoba yarazanditse ahantu ariko ni kibazo nagenda mubaze ituma nicombero yaracwitse izo nyine mbwa yacishwe mugabo byanyishuye yuko hari ahantu byo byanditswe kuko niko ndiyumvira ko nyamba yo yagize amatohoza abaza abantu gusa abantu barashobora kuvuga ibyo biyumvira kumbura atari ukuri murakoze
cyane reka twakire na Ezekiel mbere ko tukwishura Ezekiel turi kumwe
yego
uraho urakomeye
yego n'ukuri ndakomeye mbanje mudamukije umutumire
arakumva
ndaramukije namenyesha amakuru yose yo ku kigi Amerika
turakuramukije cyane
yego nanjye nagomba ndamubaze uwo mutumire yavuze ko yagize amatohoza canke ubushakashatsi ku bijyanye n'idarapo ry'igihugu. Yagize ubushakashatsi impande, yabugize kwishyira hamwe cyangwa yabugize kugitiwe. Hama mugitangura mwavuze ko iki kiganiro kigenewe abantu b'ugwaruka.
Uno munsi wa Mungu mu bisanzwe ni umunsi w'ugwaruka, ibibazo by'ugwaruka, inyigisho zifasha ugwaruka. Yego.
Rero icyo nagomba gutera nk'ugwaruka, ugwaruka ikintu kitwishe ubu ni kuba tutaronka abantu batubwira ukuri kakahise. Uburyo iyo tumenye ibyabaye mu kahise cyo tumenye ukuntu dushobora kwigenza muri kubu. Hama nkaba ndangije nshimira uwo mutumire.
Urakoze cyane Ezekiel. Reka twakire ibyo bibazo bibiri. DJ arabaza ati wari wavuze Ndikumana Zakariwa Ndoyaha yoba yaranditse ku rupapuro ahantu ukuntu izo nyenyeri zisigura, ikindi nyenyeri zisigura yoba yarabishyize ahantu ku rupapuro kugira ngo abantu basubire inyuma barabe canke byari hehe aho insiguro zazo zari ziri. Ezekiel nawe akavuga ati wagize amatohoza nkande kwari ku bwawe byagenze gute. Akavuga ati yipfuza nk'abajeune bipfuza abantu bababwiza ukuri kugira ngo bamenye iyo bagana baja. Muri make ati kubwiga ukuri ni ikintu bipfuza.
Ego ndakengurutse Didier Nsengiyumva avuga ati ntaho yanditse Ndikumana Zakariwa Ndoyaha. Ndikumana Zakariwa Ndoyaha na mu kiganiro nagize navuze ko yari umuzamyi, yari umuntu w'inyumvira cyane, yari umuntu w'incabwenge rwose. Hanyuma ntaho jewe amatohoza ngeze ko ntaho nzi yabyanditse. Mugabo icyo mwomenya gusa ibyo nabwiwe si ibyo nasomye, ibyo nabwiwe nuko yakora ibishusho bibiri bibiri, yabumba ibishusho bibiri bibiri hakagira igishusho aruaha wa kimutumye akagira n'igishusho gisigara muri atelier ahantu yabumbira ibishusho kwa Bukati mu Giheta, aho yabavuye abandaniriza muri atelier y'uwitwa Manirampa Antoine. Uwo Manirampa Antoine akaba ari we yasize ibendera ry'u Burundi. Hanyuma rero mu bintu leta ya Michel Icombe yakoze nkuko nigeze kubivuga nkavuga nti muradoge na mundonderere muzorondera muruhe ahantu hari nopfuga nti ibirimba ikirimba cy'umwami kwa naka umwami naka umwami naka umwami naka umuntu ararondera kabura. Aho rero leta ya mbere ya leta ya Repubulika ya mbere ishikiye hariho ibintu yagerageje kunyitsa niko novuga ibintu bitasubiye kubaho kuboneka kugira ngo ubwami ntibusubire kuboneka. Mu bintu rero ndanga Burundi byanyitse hariho atelier y'uwo Ndikumana Zakariwa Ndoyaha. Iyo atelier yarononwe rwose, byaramenaguwe ibintu byose byariyo ku buryo udashaka kuronka atabyugisigarana. Niryo ibendera ry'u Burundi jyo naribonye mu 1987 n'indwi nkekamo mu kw'icumi na kabiri niho narakabonye ako kantu kabendera narakabonye. Ni ukuvuga niko kari gasigaye gafiswe n'umuntu yaba mu Nyakabiga biganye na Ndikumana wa Ndoyaha. Yarambonye mvuze ingoma ambwira ati sha cyeko ndamugaye kuguru. Yambwiye ati wa mwana, ni ukuvuga 87 nari mfite imyaka 20, yambwiye ati wa mwana jewe uko kuguru mbona kumugaye ukatamba ingoma gucyo usa n'umwana wo mu Giheta. Yavuze ingoma 74 azivugiriza Micombero niho ndamuzi. Aravuga nabi wacu ati umwana ni gucya na gucya gucya na gucya. Rero mbonye ko kagurwaye, hanyuma nkabona ninge ndi kwatamba ingoma mbona umengo n'uwo mwana. Yego ni jewe je nitwa gucya. Aravuga nabi wacu, hanyuma arambwiye ati rero hari ikintu ngomba kuguha ujani wanyu gisubiri wanyu mu Giheta kuko cacapwe byoya cabumbwe na Zakariya wa Ndoyaha. Je nagiye aho yaba singomba kuvuga ibindi, naragiye aho yaba ndabona ibyo bendera ribumbwe ryo rero ryasigaye n'iryo uwo muntu yashoboye gukiza igihe hariko igihe no vuga nti hari ibintu byo birasambagurika muri waterie yo mu gihita rero jewe ntaje nashoboye byarananiye kandi birakabona je byarananiye ko iryo bendera ndaritwara kugira ngo ndayitware mu giheta kuko byari kungora gose kukingira hanyuma dico nshobora gukora nuko nshobora kubivuga uwavuze rero ngo yarabyanditse canke yagize gute inyishu ndayiguhaye hari ibintu byinshi cyane byo kubama ibyanyitse udashaka gupfa kubona yego udashaka gupfa kubona ubu niko byagenze
birumvikana
Ezekiel nawe ati ntande wewe ugira ubushakashatsi mugenzi wanje ndi umurundi akunda Burundi ndi umurundi naho mba mu mahanga amazi imyaka 10 ndi mu mahanga ndi umurundi avuga ikirundi nkuko aho nakavuga ibumba nta gifaransa natijije mu kiretse amajambo ngahe nke katatu canke ane nabigize kugira ngo nyeka ni wankurikiye neza kugira ngo simere jino muri Canada ndumwigisha kugira ngo simere nk'abandi bigisha bangisha umengo n'abacangiro jewe ndabicone ushobora gufasha ugwaruka rusigaye wa undi rero yavuga ati ahubwo mutubwire ibintu byo guteza imbere Burundi bica guteza imbere nuko jewe ndiko nteza imbere ibyo nzi neza gusumba ibyo nzi neza namayagwa nakahise ngomba ko abagwaruka rumenya je rero amatohoza ndagira nk'umurundi akunda Burundi akunda Barundi nkabigira sindabigira kugita iki wanje kubera byo ndabizi ko ndabizi je niwagomba uranyumvira nibyo mvuga nti abashikira umukuru w'igihugu yaba hari byo ndondera no vuga nti ndasabye umukuru w'igihugu ntumeko ngende ndabimusigurire oya cyane bikenewe abashikira umukuru w'igihugu abashikira inama nshinga mateka abashikira inama nkinguza mateka bababwira ibi ko jewe nabitohoje nabimenye nta nyungu rero yindi ndabironderamwo ngomba we kubimenya abarundi bagakunda Uburundi bagakunda ikirundi nuko kuri ngomba kuzovuga ko hari ibintu mvuga hari ibintu mvuga byanyegejwe nk'ubu ndiko ndavuga ngo inyenyeri imwe yitirirwa ba iyindi yitirirwa ba iyindi yitirirwa ba ibyo nta uzobisoma kandi abantu bize kahise bafise n'amadoktora ni benshi mugabo je ngirani je siko nkiye ku baho siko nkiye kwiga siko nkiye kwigisha je nigisha mvuga ukuri ndagukengurukeze kiyere
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakira abandi Amede uratwumva
nawumva cyane
kibazo cyangwa icyumviro mu kiganiro
bisanzwe icyumviro nagomba gutanga ni iki ku bijyanye n'ibyo ariko aravuga ku idarapo y'igihugu cy'u Burundi hariho ngo izo nyenyeri ngo ziracuramye ngo zigize gutuma bisanzwe izo ego ari mu mahanga arashobora kuba ariko yabivuga gutyo ahubwo icyo twamusaba ni uko yoza mu gihugu cy'u Burundi nyene akerekana ubushakashatsi ingene yabukwize naho yaje aratembere ati ibyavuyeho kubera uko yabivugira ku maradiyo ahuko yari hiyo muri Canada byaba byiza gusumba ajya akabisigura ari mu gihugu cy'u Burundi cyagize cyamwibarutse bizenya ubushakashatsi basanze byari igihe yatohoje ari byo bakavuga ati ibi ni ukuri basanze naho atari byo bakavuga ati naho nyene aha turabona mu bisanzwe nta kuri tubona kuri ibyo byaba birimo n'ibyiyumviro yoba yariyumviriye suko mu bisanzwe ikintu iyo ikintu kihari umwe wese ashobora kukibona uko uwundi akakibona kuriyi rero n'icyo gihe mumaze kuba muto ariko murabona ikintu kuba n'icyo hacavuga ati ni ukwicara mukaganira mukaraba ukuri aho kuba guhagaze
hacya
mbona rero kuri ibyo ku bijyanye n'intoze n'ugwaruka naho kuri ibyo barikava bisa nk'ibyo bimaze kuba biruko byogiye ahabona ahagaragara byamaze kubona ati ukuri aho kuri nuko niho mbona byose abiza bifasha ugwaruka n'ahandi kuri ibyo nk'ugwaruka nka je nsanzwe ndi mu gwaruka nyene nk'ibyo nshamura yuko umenga nta na kimwe cyo dufasha ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu
murakoze cyane Amede Emile ku murongo urakoze cyane Emile turi kumwe malo Emile amahoro neza
amahoro
kibazo cyangwa icyumviro
ego nabyumvise mu bisanzwe iryo darapo ry'u Burundi vrema nibyo izo nyenyeri twakoze twumva ngo urunyenyeri rumwe rusobanura uko urunda gukwitirirwa uko muganga kubese watace ku ntebe y'ishuri ntibashije kumenya ngo ibintu ngo bimeze gute ariko ni kwishuri ntibabivuga neza uko bitegerezwa. Twebwe mu ishuri atubwira ngo abami bavukana imbuto, ushika umuntu aheze akamenya ngo abami ngo bavukana imbuto. Ushika ubu izo nyenyeri bamwe bavuga ngo zisigura ngo ubumwe, ibikorwa, amajyambere. Rero bisigura ko hariho sense propre na sense figure babihereza. Ego.
Urakoze cyane.
Ni ndabashana.
Reka twakire undi kumbure wa nyuma mbere ko wishura. Fidel uraho? Allo Fidel. Fidel Samuri munduru nyinshi kumbure turamugarura hanyuma. Reka tujye ku bibazo bya Amede na Emile. Mushinga nahe ntafatiro Amede yavuze ati byiza nuko woja mu gihugu, abaza ati uraherutse yo ti woja mu gihugu ugashira ahagaragara neza, ugafasha mu bijanye na kahise k'igihugu mu kubishira ahagaragara, kumbure hakaba uburyo wokwerekana ingene wagize amatohoza aho wagiye, ukabidokumenta ko bavuga mu gifaransa, ukabishira habona nyine ku rutonde rwavyo. Kumbure niko vyo bafasha cyane nk'ugwaruka bariko bariga kahise k'igihugu. Emile nawe avuga ati ukuri baragukeneye cyane kubijanye n'insiguro y'ibintu bitandukanye, kuko kuri wavuga ati nk'ubu nyi hari insiguro ivuga ati zijya nyenyeri zivuga ati ubumwe, ibikorwa, amajambere, none uwo mwishura gute
aho? Amede ndaguhaye mwaramutse, nagoma nkubwire ko inyenyeri uri kuravuga ibyo ngo nsubire mu Burundi, jewe nta kibi nakoze wa mugenziwe, nta kibi nakoze mu Burundi jewe. Mu 2000 navuye mu Burundi mu 2001, 2007 narasubiye mu Burundi, 2013 narasubiye mu Burundi, 2016 narasubiye mu Burundi, kandi nkagenda ngiye neza ngaca ku kibuga cy'indege, hanyuma ngakora ibyo nagiye gukora. Nagomba nkumenyeshe ko ingendo zibiri zo mu 2013 na 16 zari izo guteza imbere igihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu bintu by'ingoma. Navudutse ngaha yotawa ngenda kwigisha ingoma guhugura abatimbo bo mu Gishora, kubera bari basubiye inyuma, abatimbo namukamwe bari basubiye inyuma. Ndagenda ndabereka umurisho neza ingene umurisho uvutwa, ku buryo abo batimbo barasiye kuba ba mbere. Je naranditse igitabo cyo ku ngoma, ndandika aho ngomba ndabivuge mu Gifaransa kugira ngo kubera umwanya uri kuragenda, fonction mathematique. Naragize fonction mathematique yo kuvuza ingoma, ni ukuvuga ndashaka kwandikira ku papuro ukacuvuza umurisho. Ibyo rero abatimbo mu Gishora nabiberetse, naragiye mu 2016 ndasubirayo mu 2013, n'ubu nzosubirayo. Rero ibyo nabyo byo kugira ngo nsubireyo ndabivuge, naguma nkumenyeshe ko ndi kudategura ikete gikete nzorungikira umukuru w'igihugu y'ibyo biganiro bitatu: ibiganiro by'ibendera, ibiganiro by'icivugo cy'u Burundi, n'ibiganiro bya Burundi bwacu. Nerekane iyo nabikuye abo twavuganye ibiki byose, ndamwandikire hamampe nungenda imenyeshe n'abandi, kugira ngo nibibi bintu gusa byo kuvugira ku munwa, byo kuvugira ku radio, byandikwe. Ibyo rero icyo nakumenyesha rero kindi, wowe uvuga uti mbega ibyo bintu mvuga birafashe, je ndashaka kugenda wenyine mugenda ku gisenge bumenyi nita internet ndayita gisenge bumenyi, utamikeyo ijambo micombero. Niwayitamika ijambo micombero, nitaguha ifoto micombero aboneka neza, inyenyeri imwe iri hasi, zibiri hejuru, uzocuze duhuye ntenda kwengera aho. Rero ubu Emile nawe nagomba kumenyesha Emile ko ukuri ni ukunyenya turiko turavuga, biratangaje ko n'imiburi ibyo by'ubumwe bikorwa amajambere byaba byanditse ahantu. Nawe urumva ubizi kubeye umengo, nibyo mwagiye muravugana, hariho rero akantu gahaze. Icyo nshaka kugira nk'ubu nuko ko Imana umwami Uburundi cari icivugo cy'umugambwe iprona wa Rwagasore, aho ngezere mu matohoza ubunaho. Hanyuma umugambwe wa iprona nawo wa mirekano niwo wari ubumwe, ibikorwa, amajambere. Bamaze rero gushyira hamwe iyo migambwe ibiri, bakagira bati tube tugire umugambwe umwe. Ibyo nibyo nzosigura hanyuma. Rwagasore bati rero wewe Imana umwami uburundi ni kibe icivugo c'ubundi bwose twebwe icivugo c'umugambwe kibe ubumwe ibikorwa amajambere nico gituma rero umugambwe w'abadasigana iprona umaze kwiganza mu Burundi ubumwe ikorwa amajambere cyaciye gisubirira ico kwande kwa Rwagasore kuko micombero yarari mu mugambwe w'abadasigana iprona nico yaciye ashira imbere kuruta niko rero niko kuri nk'ubu nciye nongerako ivyo ntabyo bwa avuge mugabo nk'ubu ndabyongeye ku bunyene ku mwanya ugomba kuduherana ubundi ndejeje
murakoze cyane twakire na Xavier humbure umunywanyi wa nyuma mbere kudusozera kiganiro gisigaje iminota 5 ariko François Xavier tumakanya urahura komeye
ndahanda komeye ndagize mwiriwe
mwiriwe neza
mwiriwe mgenzi
mundamukize mutumire nitwa François Xavier ntirampe ba kwari kanyu seminari nsindi kwa nyibuka ndi mupatire banyibuka ga Patrice
allo Patrice bon, kumva
sindi kwa nyumva
Patrice
nabwe
ego François Xavier aravuze arakwibukije ko mwaba muzinanye
cyote gose
yambu neza Patrice
oh ndagwahe mwaramutse imana ikuje imbere
ego twese nawe furi kwa twika imiseminari nkuru
ego cyane
kandi kwara bagenzi
nta cyane
eh wundi gahasi seminari ni hombaye yise nari kuri Jean Paul de Gaye gitega
nahiki
sawa bega kazina twaguha uracyaka kunda cyangwa uragahetsa
oya makana kini ni sawa mbamagaye makana ni ninji la pe
makana kiri jwe makana ki
ndaje
okay madame anagumye
hara komeye mwaraho
nabana
ngeze kuri bane
murafashe ikiganiro muracifati reka tugume mu kuntumbere y'ikiganiro kuko
ndagusabe jewe nanezerewe gose nuko nico kandi ushikirije
sabwe
ihamica icampimbaye nuko niyo nuko kuntu bahinduye hari umwami w'Imana umwami Burundi
ekome
bakabihindura
ekome
sene ndiho byafashe ni darapo ndagukeje
yego rakoze
jewe nashaje ndiko ndabitohoza kuko nari n'agatabo
eh
wow ego nase agatabo ku University of Fribourg mu buleti twavugana mwaya munini uri ama telefone nzo ndakwihamagarire
eh neza cyane
nashaka umpe reference nkumbure mu nyandiko cyanke ku kuri WhatsApp
egome
yaho hantu hari iryo drapo rya kera
ego
aho n'ukuntu bahavuye akarihindura nanezewe nuko azinyeri yari amaso y'intare biranezeje rwose
ego
ni nashaka kubaza gusa nta kintu umpere finance bizofasha nanjye kugira utwo ariko ndandika tutera imbere
yego murakoze cyane gose mushinga nawe François Xavier ntirampe bangaho igitega turaza kugerageza kubaha inimero za telefone kumbure niya twemerera mushinga nawe Patrice ntafatiro kugira ngo mushe kuganira mufashe guteza imbere igihugu kubijyanye na kahise kacu murakoze cyane gose reka tukaryo umushinga ntahe ntafatiro avuga akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro ndabashimiye mwe mwese mwaterereye muri kino kiganiro uyu munsi umushinga ntahe ntafatiro jambo ni gwa
reka mpere kuri Patiri Patiri ni baraguhereza telefone y'iwanje hanyuma tuvugane dutere inkuru hanyuma ndaguha ibintu byose mfise ibyo mvuga ni ibintu bya bose ubikeneye wese ndabimurungikira ikiganiro cya bose nicyo kugira ngo ruteze imbere hanyuma imbere yuko nsozera nagomba kuvuga ko jewe nta kahise ku Burundi nize no kuvuga nukwirya nkimara nkiba amazi ngo nakubera nta mwanya mwinshi mfise kugira ngo ndabe icyo noterera mugabo ibyo nashoboye gushika ko byose jewe ubinsabye ndabimuhereza aho rero mu gusodera rero jewe n'ukuri nagomba gukengurukira Fuad America ijwi rya Amerika ryashoboye kuntuma menyesha abarundi tari bake aho ngeze ibyo nashoboye gukora ibyo ngeze ko ibyo mvuga n'ukuri si jambo ry'Imana ibyo mvuga sinjiri ibyo mvuga sibidashobora guhinduka jewe umuntu ambwiye ati aha warihenze ndamukunda gose none rero jewe ico no vuga nti nogira nti abanyumvise bose abarundi n'abarundi kazi barakagiraho bubahwe bagira impundu n'impuzu bagira ibanga nibango babangira mwimbuto ugomba kunterera nterere ibyo mvuze birashaka guhinduka yamara jeje nemera
ego urakoze cyane gose mushinga ntahe Patrice ntafatiro aho muri Canada urakoze cyane gose ndashimiye abaterereye mu kiganiro ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije mu bwinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese umunsi mwiza.